Iri ni Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda I Washington DC. Mwaramutse nshuti mwese, dutanguranye ibiganiro byo muri iki gitondo ku munsi wa gatanu itariki indwi z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Kuri mikro muri iki gitondo muri kumwe nanje Fide Niyongabo.
Umuntu yararangizaga leta ikabiramukeneye, none kuri ubu siko bimeze. Ubu urarangiza bakavuga ngo twize entrepreneurship, ngo niduhange imirimo, ngo nitugire gute. Umurimo urawuhanga ute ngo jya kwaka kredi? Kredi urayaka ufite ingwate? Ntayo.
Uwo ni umwe mu barangije amashuri mu Rwanda avuga ku bibazo by'akazi. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya. Reka yamara dutangurire ku makuru avuga hirya no hino, amakuru tugiye gushikizwa na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana. Uramutse neza Aloyce, utubwire amakuru avugwa muri iki gihe.
Mwaramutse Fideli, ndabaramukije mwese mutega amatwi. Amakuru yacu reka tuyahere ku nkuru twumvise yashitse mu gihugu cya leta iharanira demokarasi ya Congo, aho havugwa yuko habaye inyiganyiga ry'isi. Kuri mikro turi kumwe na mugenzi wacu Musafiri Mustafa ari mu gisagara cya Goma. Musafiri, muratwumva?
Ndabumva neza. Mwaramutse.
Mwaramutse, mwaramutse. Turumva yuko habaye inyiganyiga ry'isi muri ako karere ka Goma. Vyifashe gute?
Mbese byatangiye hari saa cyenda zo mu gicuku, ubwo umutingito wa mbere wumvikanye. Noneho hashize iminota nk'itanu, uwa kabiri nawo uratangira. Nyuma hashize hafi iminota yindi itandatu irindwi, ugaruka inshuro ya gatatu. Noneho byatera ibibazo birebire, kubera abantu bazi ko umutingito hano iyo uhari tremblement de terre bakeka ko ari ikirunga cya Nyiragongo wenda kiri kuruka. Kubera noneho nahise mpamagara umuntu umushinzwe iby'ibirunga n'umuvolkanologi bamwita Kasere Kamahinda, ambwira ko umutingito uturutse mu ntara ya Bukavu. Ambwira ko wakoze amadega, mbese iriya yakoze ibintu yasize ibintu bimwe bibi i Bukavu ni Uvira. Kuko maze guvugana n'umwe mu bantu baraho bita Ibunagana. Bunagana ni ku mupaka wa Congo na Uganda, nabo bambwira ko bawumva. None hano Goma ntabwo turamenya andi makuru, kuko mu mamagayano murere bari mu gitondo cya cyane, dutegereje ko bucya tuvugane n'abandi bari hirya no hino tumenye ibindi wenda byabaye bibi biturutse kuri iyi tremblement kuri umutingito. Ariko mu munyamakuru mugenzi wacu uvuganye na uri Bukavu aho bita muri quartier Bagira, ambwiye ko hari amazu abiri amaze kubomoka yari yasenyutse. None nabwo bategereje ko bamenya ibindi byaba byangiritse kubera umutingito. Ariko mbere yaho gato hano mu mujyi wa Goma, ejo nimugoroba hari umusozi wabomotse ubwira abantu cumi n'umwe, batatu bahita bitaba Imana, batanu barakomereka, n'ubu abandi batatu ntabwo baramenya irengero ryabo, baracyabashakisha. None ntabwo turamenya neza niba umusozi wabomotse Goma ejo nimugoroba hari ibyo waba werekeranye n'umutingito wumvikanye muri iki gicuku mu rukerera rwa saa cyenda za mu gitondo.
None uwo mutigito cyangwa iyo tremblema ifise inguvu zingana gute? Muramenye inguvu ufise bimwe bita magnitude?
Bo dutegereje tugere, kuko ndi hafi y'ibiro bya ito oveje observatoire volcanologique de Goma. Ubungubu turi kuganira urareba amasaha ya hano turi saa kumi n'imwe n'igice za mu gitondo, biragira saa moya bafunguye ibiro, nibwo turi bubaye amakuru arambuye tumenye magnitude cyangwa Richter igipimo cyayo uko yari ifashe. Cyakora twavuga ko yari ndende, kuko urareba ndi hano Goma.
Urakoze,
mupaka wa Congo na Uganda mu ntara ya Rutshuru, ni muri kilometero 100 nabo bawumvise ukomeye.
Urakoze murabandanya mudutohereza iyo nkuru. Aya makuru avugwa mu karere mu Burundi, intumwa idasanzwe ya Leta Zunze za Amerika mu karere k'ibiyaga bigari, Thomas Pereiro aratewe umutima uhagaze n'ukuntu vya politike n'ivyagateka kazi na muntu vyifashe mu Burundi. Mu rugendo Thomas Pereiro aheruka kugira muri ako karere yaragendeye n'igihugu cy'u Burundi, amenyesha ko Leta y'u Burundi n'abatavuga rumwe nayo bakwiye kuganira kugira batore inyishu ku bibazo biri mu Burundi. Amenyesha kandi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika icemeza ko hari inzira abarundi bofata, iyo nayo nuko abarongozi bose b'abarundi bakwiye kujya mu biganiro vya politike kandi bakisunga inzira abarongozi bo muri ako karere ka Afrika y'ubuseruko babaciriye.
Urakoze Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza, turasubira mu kanya. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC ni umwanya w'amakuru yo mu karere. Ku yindi nkuru yerekeye u Burundi, ejo ku munsi wa kane ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu Human Rights Watch ryarasohoye raporo ivuga ko inzego za Leta zijejwe iperereza abapolisi hamwe n'imigwi y'abasore bahurikiye mu mugambi uri ku butegetsi bacura bufuni na buhoro abanyagihugu bakanatyoza agateka kabo. Mugenzi wacu Frederic Ngumbikije yavuganye na Daniel Bekele, umuyobozi w'ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazi na muntu Human Rights Watch mu ntara ya Afrika. Daniel Bekele atangura yishura ku gikorwa ishyirahamwe ryiwe ryaranguye mu Burundi.
Human Rights Watch is an international human rights organization which
ati ishyirahamwe Human Rights Watch rikora itohozwa rikongera rikegeranya ibyo byatohoje ku itohozwa ry'agateka kazi na muntu rikozwe n'imirwi iyo ariyo yose. Yamara kenshi na kenshi igikorwa cyo gutohoza itohozwa ry'agateka kazi na muntu cibanda cyane cyane ku itohozwa ry'agateka kazi na muntu rikozwe n'inzego za Leta zijejwe umutekano canke rikozwe n'imirwi ikorana canke ikorera Leta. Mushyana Bekele avuga ko naho ivyo bimeze gutyo, ishyirahamwe Human Rights Watch ritica amatwi mu gihe hari n'iyindi mirwi iriko irakora ibara, kuko niyo mirwi nyene iba iriko iratyoza agateka kazi na muntu.
We don't turn complete blind eyes for abuses committed by any group.
Ati nico gituma itozwa ry'agateka kazi na muntu rikozwe n'iyindi mirwi idakorana na Leta naryo nyene tuyitohoza tukarishira abona cyane cyane mu bihugu biba biri mu ntambara. Kuvyereka ikibazo coba carabaye hagati ya Leta y'u Burundi hamwe n'umwe mu batunganije iryo tohozwa. Daniel Bekele avuga ko umufasoni Karine Terziakian yagiye mu Burundi gutohoza icyozwa ry'agateka kazi na muntu, kandi ko yaherukayo akabonana n'abatetsi ba Leta, akabonana n'abakubaguye hamwe n'imiryango y'abakubaguye. Umushyanahe Daniel Bekele aributsa kwishyirahamwe Human Rights Watch rirajwe ishinga n'icyozwa ry'agateka kazi na muntu ku isi hose, kandi rikora itohoza ataruhande yegamiye.
Tukivuga kuri raporo y'ishyirahamwe Human Rights Watch ku Burundi, Ijwi rya Amerika Service y'Ikirundi n'Ikinyarwanda yaravuganye na Jean-Baptiste Baribonekeza ayoboye ishyirahamwe ry'igihugu rijejwe agateka ka muntu ku vyerekeye iyo raporo. Atangura avuga ukugene abona iyo raporo.
Twe mu murwi tujejwe hano ivyo twabonye ntibitukundira kwerekana yuko ivyo Human Rights Watch ivuga byose ari vyo. Akaroro kamwe n'icucu kuvuga yuko hariho abantu benshi bafatwa n'imbonerakure hanyuma bakaja gufungwa, ntiturabibona. Icyo tukunze kubona ni uko abantu ahanini bafatwa bagafungwa n'inzego zije umutekano, kubera ko igipolisi kiba gifise ibintu kibagiriza mu bijanye n'ibintu guhungabanya umutekano canke imvururu za politike ziba ziriko ziraba. Ikindi naco nuko mu bindi tubona iyo raporo ivuga harimwo ibintu byerekana yuko urazi abantu bapfa canke bagira ibibazo byo guhohoterwa muri iyi minsi, urazi usanga bari ku mpande zose. Ni kuvuga abarwanya ubutegetsi canke abari ku butegetsi. Ibyo twabonye twebwe nuko abahohoterwa niko harimo abavuga ko bagwanye ubutegetsi harimo nabari mu mugambi uri ku butegetsi harimo akararo nkurya yicwe ku musaga buheruka hariho barya babiri bicwe mu byagira no kuvuga bari ku mpande zose harimo mbere nushaka nabajije umutekano bagi baragirwa nayo muri bibiri
none kuvyerekeye ubwo gwego gwanyu mu byo mwa mwatohoje hari icegeranyo murashika ko ico mwashitse ko mugiye mwa mwashitse ku ico cegeranyo nikihe muri make
murakoze icegeranyo cyashaka gikora kuko ntidushaka gukorera ku bintu bidakwiye turashaka kwanza kuronka amakuru akwiye kugira ngo ntitwihute kwagiriza uyu canke uriya na cyane cyane yuko tuzi yuko kwagiriza umuntu icaha atakoze canke ukadoma urutoki kucaha tabaye canke ugasanga ukoresha mwakunyu aho wategerezwa ahubwo kuvuga ibintu mu buryo butuma abantu basubira kwicanwe bakavugana bakaganira kugira ngo bashobore ku kumvikana hanyuma tugarukana amahoro n'umutekano ushobora gusanga harimo ibintu bitubaka
murakoze murakoze
rero no kuvuga nta kiganye turasohora mugabo twagize itangazo kuri wa mbere ririmo hakuru hakuru ingene tubona ibintu bihagaze ikiyongera kuyo twagize ku itariki 28 kwa gatandatu ayo matangazo abiri uyasomye urabona ingene umugwi ubona ibintu no kuvuga yuko igikenewe cyane ari uko cyane cyane abanyepolitiki bo bajya bakomakomeye bo kwicara bakavugana kugira ngo ivyo bikubira bera mu makartie bishore kugabanuka
murakoze yari Jean Baptiste baribonekeza umuyobozi w'ugwego rujejwe agateka ka muntu mu Burundi yari kavuga kuri raporo ya soho no musiko wa kane n'ishirahamwe Human Rights Watch kuvyerekeye Burundi
Ehere rushaka kwenda kubyira. Kwe kutazi kurasisha inkoko. Utoke ndiri nyuma yanje koresha ubuhiri naka gafunga. Eh? Kwe kutoge manuri kure. Jumba lo sebele kenza. Yekisha na chewe kurasa.
Ije ni bichi kabane bani.
Umbi. Umbi mawe nawe. Wewe numva ko twitegurira ingwano.
Eh? Ingwano.
None.
Ewe bana yanje naramye ngo nzembone.
Ubuki.
Mungu ane mu 65. Nabuza abavyeyi.
None.
Nje ndahebe ishure nja kubaka atarage. Mu 72 naho. Ingwana imfakaza ntaranagandu.
Ubuki watubaye bandi.
Ije yaje mungu ane mu 93 naho. Murazi ko abo muvukana bose babacishije ku buhoro.
Reka natwe tugwane mbere tubahure.
Ntabwo namwe mwomojeje amarire bane banje byarabananiye kuza n'abagore ngo ndonka kuza uko.
Tabagore.
None mugira musubire gukwega ingwano gabane banje. Mbega jewe mushaka nzokwicwa na gahinda.
Abe ndumva ko twigwa.
Nta ubona munshakira amahoro kano.
Tuzo wafa tuguhaga ma. Ahubwo reka namwene wacu ndamwigishe kurasa tuzofashanye kukugwanira
na narimwe bane banje amahoro azigara azanwa n'ingwano subitse ivyo bigwanisha uwabibahaye aha niho muzoba mu ngwani
impiyo nkoho kabwa nige kurasa erega amahoro ashaje ntazi n'ibyo
nabyajega mwana
mbese numvise ngo mukurasa bakwiga ngaho
yo
Yo!
Mbega ndashimawe yo.
Urabona ingene urashimawe gakibutura. Yo! Barapfuye! 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 Barapfuye!
Barundi, Barundi kazi. Twirinde ingendo yo dusubiza mu ntambara.
Ako nakaba mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe search for common ground mu Burundi.
Mu Burundi harabantu bishwe barashwe ku ibarabara rya 15 muri quartier ya Cibitoke mu gisagara cha Bujumbura. Abanyagihugu baba muri iyo quartier bavuga ko ari abapolisi babarashe. Mu gipolisi basigura ko ari inkozi z'ikibi zarwanye n'abapolisi n'abasirikare bariko barakizura. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Tabita Mukamusoni.
Oh, Aonyuki barabara ya 15 muri kati ya Cibitoke harayiciwe abagabo babiri harimo umuvyeyi n'umuhungu wabo amarira n'agahinda nivyo vyarangwa mu bajyango n'ababanyi abanyagihugu baho kujya 15 muri yo kati ya Cibitoke bavuga ko hari ku mugoroba nk'isaha 12:38 kuri uyu wa gatatu abapolisi barasa muri kati yose hanyuma abantu bamwe baca bahitano nayo masasu abandi barakomereka
Mugano mugatondo no mugatondo barimwe kuko bari bamaze kunjira mu makaritsi nyene hama asizena nusu turimo turaza turi kumwe n'umutayisi vero cyo dusanga abandi bahungu babiri nyene barimo barazanye nyo nyene barimo barataha cyo baraduhagarika ba police bari kumwe n'umusodumwe hama mu nyuma niho tumaze guhagarara cyo twumva grenade cyo numva grenade raturika maze guturika kwese cyo turahundagara tugwe hasi acha havamo mu police umwe acazana inkoho acha turasa tujyamye hasi haje guturasa acha ragenda hama mu nyuma rero none vyu mutwe mbona munaseho bakirinja ninjira mu rupangu rw'umuntu nyimvaho rw'umuntu ndarindira ko ari umuntu yo camwe barabara nanje ndabe ko kunshanga hamuhira maze kumubona niho naciyenza nshashanga hamu rupangu abanje ndababarira ati buya leta ngaha ati ngaho hapfiriye abantu batatu mugabo umwe mu yari yaguye igihumura yaravyutse acafa abantu babiri
ejo mu gitondo batambwiye kurasa mu gitondo umupolisi umwe acaza guhagarara ku ikaburimbi je nyene ndamwumva n'amatwi yanje nguno musi ndabereka afise mitraeze nguno musi ndabereka hanyuma kumugoroba sa 11 n'igice tuza twumva inkoho ziravuze papa kabirimbo bamanuka babasanze ngakwibaraba imbere y'umujyango ariko baramanitse amaboko abantu bose barabajyamitse hasi babasaba imbabazi ariko none tugire gute none abavyeyi tuzoheka amaboko none
uyu mushinga nahe yacitse ku icumu muri ico gitero atwiganira uko vyagenze nuko yashoboye kurokoka
iyi ni ekran ntabuye urusoro rwanciye ko ngaha barundashinjyana yego bari bazi ko napfuye
aba muri yo quartier basa bako abasirikare ari boboza barabacungerera umutekano
igipolisi cyaramaza abantu kandi igipolisi nimbonera kure ubu barafashe imbonera kure basigaye bazambika iteni z'abapolisi ubu abapolisi binjiye mu site baba baje kwica abantu no gusopa amatelefone y'abantu n'amafaranga rero nukuri ico twobasaba twebwe turarahiye igipolisi naco dukeneye ni tugicaka mu quartier ntabicanye baramaza abantu kandi bafise umugambi wo kumara abanyacibitoki bose n'abanyamutakura bose twe dukeneye ni muduweze abasirikare
turarushe nukuri niki gihugu
icegera c'umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yaziguriye ijwi ry'Amerika ko inkozi z'ikibi zateye abasirikare n'abapolisi bariko barakizura nabo baca barivuna
icegera c'igipolisi rero kivuga yuko ivyabaye ejo ari uko ari abapolisi bashimwe n'abasirikare bariko barakizura hanyuma rero bariko barakizura niho bategwa n'inkozi z'ikibi zitwaje ibigwanisho bamwe twavuga ejo mu itangazo bagize iminsi batera amagrenade bongera barasa ku bapolisi muri ya makaritie yahoze arimwo imigumu ejo rero baciye batera abo bapolisi n'abasirikare bariko barakizura babatera grenade iyo grenade icirakomeretsa cane intwaza ngabe umupolisi umwe mu nyuma baca barasubira kandi barabatera n'indi grenade bongera barabarasa hanyuma rero nabo bahavuye bivuna bararasana nabo bantu hanyuma rero uno munsi mu gitondo niho abantu bagiye kuraba bahavuye basanga aho hantu hari ibiziga bibiri n'umuntu umwe yakomeretsa ariko tazi neza aho baciye mujana kumuvura
mu gihe abanyagihugu bamucibitoke bo bavuga ko abapolisi barashe abantu barengana mu gipolisi bo bemeza ko abarashwe bari inkozi z'ikibi zari zifise ibigwanisho
cha polisi babonye bari ku rubuga nuko batewe amagrenade bakongera bakaraswa umwe muri bo kandi gakomereka cyane kuguru abo rero bari bateye bari bafise ibigwanisho bateye amagrenade bakongera bakarasa abapolisi tubita inkozi z'ikibi muri rusange
sawa mucibitoke gusa no muri quartier ya Buterere naho nyene hatowe ibiziga bibiri vy'abantu biboneka ko bishwe barashwe mu gipolisi badusiguriye ko ivyo biziga nabo nyene babibonye ariko ngamatoza yatanguye cegera c'umuvugizi w'igipolisi avuga ko ivyo biziga vyatawe aho hantu bashobora kuba ari abantu biciwe ahandi ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi ry'Amerika
Mu Burundi ikibazo cha leta giha uburenganzira abana barangije amashure y'intango kuja muyisumbuye cakozwe ku bana bahungutse. Umugenduzi w'amashure mato mu ntara ya Kirundo avuga ko hitavye abana bake cyane. Avuga ko hari benshi bari batahutse bavuye iyo bahungiye baje kwitegurira ico kibazo mu nyuma bongera guhunga kubera umutekano wavuzwe kuri ko urahungabana mu mpera zindwirangiye mu Kirundo. Ni nkuru dushikizwa na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Mukishani Prince numwe mu bana batarenga 10 muri komine yose ya Kirundo bakoze ikibazo cha leta giha uburenganzira abana barangije igice cya mbere cy'amashure shingiro gutandukira igice cya kabiri cy'ayo mashure avuga ko kubaye ukugisubiramwo kuko icya mbere yagiciriye hagati kumvo zitamuvuye ko
byanaseko tuyikora twagira tuyikore nyine ese batangura gutera amabuye hejuru cyangwa cyatubwira ngo dusohoke dutahe tuzayikora ubundi munsi
wagiye kuyikora uvuye he mwarigeze muhunga mwahungiye
igwa mu Rwanda mama canzana mu Kirundo ngo nze kuyikorera mu Kirundo
byaroroheye kwitegura
yego
twaganiriye nande
umugisha ni prince umugisha ni prince
yahora yiga he
Ibujumbura
kwishuri
kace katre kofu mungagara
kubana barenga amajana 6 bahunze bari bitezwe gukora ico kibazo mu ntara yose ya Kirundo hitavye abana bari kurushi ku rugero rurengeje Jean Pierre Ntirampeba umugenduzi w'amashure mato mu ntara ya Kirundo abisigura gutya
twatwiteza abana amajana 633 mugabo hakoze baramangira 8 kuko gwintara
abo bana amajana 633 mbega nabari bahevye amashure canke nabahunze canke barava
oya ntoravanze kuko tuvanze n'abari bahevye bose hamwe bari mu 765 mugabo amajana 633 n'abana bari barahubunze nibo rero twatwiteze ko akora ikibazo no munsi mugabo rero ntashe kuza bose
imvuzo bazatumye bataza gukora n'izi
uko abavyeyi babimbwiye uko abarezi babimbwiye n'abajejwe n'abajejwe intwaro nuko umuntu uheze nko muri commune Bugabira na Busoni abana baraje kubwinshi kuko yakama bari babatekoza gukora ikibazo cyacyari nka bayigire ngaha ku mupaka wa hakurya rero kubera ibyo umutekano wahungabanye Bujumbura mu mpera z'indwi iheze waciye utuma abana basaba guhunga
abavyeyi bagize amahigwe yo kubona abana babo basubiramwo ico kibazo cya leta barashima
oya tukuri twavyakiriye neza cyane twararyohewe n'abana bararyohewe kuba twararonse kano kanya ko kongera kuronka gukora konkuru abana bararyohewe cyane bitwereka yuko umutekano ushaka kuri kuragaruka kandi bitaye abana bacu kumwe natarakoze konkuru twari twahunze kimwe n'abandi bose bahunze twumva ta mutekano ibihuha byari byinshi duhitamwo guhunga nk'uko kandi bose bari bahunze ariko ubu twarahungutse ubu twumva amahoro ariko araza niyo mpamvu twagarutse umwana arakora konkuru
ntabwo yoyo bayasimbye kugira kore ejo azoca subirayo
oya tuzogumino tuzorindira hamwe n'abandi urana n'imisiri kwiragenda neskore itangure
ikibazo cyakorewe mu bibanza 10 mu ntara yose ya Kirundo komine yose ikaba yari ifise ikibanza kimwe kiretse komine Bugabira yavuyemo abana benshi bahunze ikaba yari ifise ibibanza 4 muri ibyo bibanza 4 ku bibanza 3 akaba atamunyeshure numwe yahaserutse aje gukora ico kibazo ivyo bibanza bikaba vyari ku mashuri mato ya Kiyonza Muyange na Rugasa mu Kirundo Jean Bosco ndaruyinze ijwi rya America
tuve mu Burundi tuze mu Rwanda aho leta y'u Rwanda ivuga ko gushika mu mwaka w'2020 izoba yubatse inyubakwa z'uburaro zizimbutse mu gisagara cya Kigali zirenga 300,000 ibi bizogegwa ko leta ibifatanije n'abikorera ku giti cyabo nibyo dushikirizwa na Assumpta Kaboyi
Ikibazo cy'amacumbi mu mujyi wa Kigali kiri mu bigora abafite ubushobozi buke bakorera muri uyu mujyi. Inzu yamakiciriritse yacumbikwamo n'umusore ukiri ingaragu ikodeshwa nibura 50,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Iyi abarinzu kandi yubatse mu duce twasigaye inyuma mu mujyi. Nawe inzu niciriritse iri mu duce tugezweho kandi aho imiturire yavuguruwe iboneka hagati 100,000 kugeza ku 150,000. Kugeza ubu rubanda rudafite amikoro rwiganjemo abarangije amashuri babagishakisha akazi kuba mu mujyi ni ikibazo kuri benshi
mbere muntu yararangizaga leta ikabira mukeneye none kuri ubu siko bimeze uburarangiza bakavuga ngo twize entrepreneurship ngo niduhanga imirimo ngo nitugire gute umurimo ura uhanga ute ngo jya kwaka kredura yakufite ingwate ntayo
ntago kubona akazi byoroshye turahangayitse cyane bigeze nk'ahantu harimo bashaka abakozi bangaje nibwo ubibona abari abantu benshi cyane ndetse igihe uhagera ukumva ubadekuraje ukumva nta nubwo watanga ugasanga barashaka nk'abantu babiri maze kuza nk'abantu barenga 80.
Mu nama ya guverinoma yarayiteranye ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu yemeje amabwiriza ya minisitiri w'intebe agena ibishingirwaho n'uburyo bwo guhabwa ubufasha bwa leta mu mishinga yo guteza imbere amacumbi aciriritse aya ni amacumbi azafasha n'abaciye bugufi gutura mu mujyi wa Kigali Engineer David Niyonsenga n'umuyobozi mukuru ushinzwe imiturire muri Ministeri y'ibikorwa remezo.
Anga ufasha leta yakize gutanga ni cyangwa ibikorwa byibanze kuko umushinga w'inyubako byagaragara 30% bigenda kuri basic infrastructure. Anga hano umusanzu wa leta yemeje gutanga. Ikindi kirimo ni kuvuga ngo ni bande bazagenderwa aya mazu cyangwa aya macumbi, hagamije ko aha imishinga yose izagifashwa na leta, umuntu uzajya ubona ayo macumbi agomba kuba the first homeowner cyangwa umuntu udafite icumbi mu mujyi mu Rwanda. Ikindi nuko abari mu Rwanda birumvikana.
Abashoramari nabo basabwe gusobanura igiciro bazajya batangiraho amazu yuzuye kugira ngo badahenda umuturage, kandi leta yarabafashije kugira ngo bubake izo nyubako. Leta irateganya kugishakira ubutaka abashoramari bashaka kwinjira mu bwubatsi bw'amazu aciriritse ndetse no kubagezaho ibikorwa remezo. Umujyi wa Kigali wonyine ukeneye amazu 30,000 buri mwaka. Kuva gahunda yo kubaka amazu yatangira, amazu agera ku 300,000 niyo agiye kurangizwa kubaka. Kugeza mu mwaka w'2020, umujyi wa Kigali ubarura kuzaba ukeneye amacumbi agera ku 300,000. Minisiteri y'ibikorwa remezo ari nayo ishinzwe iby'imiturire yemeza ko aya mabwiriza ya Minisitiri w'Intebe yasohotse azafasha abikorera gushora imari yabo mu myubakire y'amacumbi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Juti mwakurikiranye ibiganiro byacu mu kanya turabisozera. Yamara imbere yaho reka Aloyce Bigirimana twibutse ibyo bikuru bikuru bya bigize amakuru yabashikirije. Aloyce,
mu buseruko bwa Leta iharanira demokarasi ya Kongo mu karere ka Bukavu na Goma habaye inyiganyiga kisi. Aho hari muri aka gatondo ko kwa kane ushiru wa gatanu kubijanye n'inguvu iryo nyiganyiga ryari rifise canke ico bita magnitude nibyo nonekaye ntibiramenyekana gushika ubu. Iyo nkuru twayikesheje mugenzi wacu Musafiri Mustafa akorera mu karere ka Goma. Intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga bigari Thomas Pereiro aratewe umutima uhagaze n'ukuntu vya politike n'ivyagateka kazi na muntu byifashe mu Burundi. Mu rugendo Thomas Pereiro aherukamo mu karere yaragendeye n'igihugu cy'u Burundi amenyesha ko Leta y'u Burundi n'abatavuga rumwe nayo bakwiye kuganira kugira batore inyishu ku bibazo biri mu Burundi. Amenyesha ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika icemeza ko hari inzira abarundi bufata, iyo nayo nuko abarongozi bose b'abarundi bakwiye kujya mu biganiro vya politike kandi bakisunga inzira abarongozi bo mu karere ka Afrika y'ubuseruko babaciriye. Amashirahamwe adaharanira inyungu za politike ashikiriza ko ukuntu umutekano uguma uhungabana bishobora guta igihugu mu kaga tudasize inyuma intambara y'abenegihugu ishobora kwaduka. Ayo mashirahamwe avuga ivyo yisunze iyicwa rya Kome Harerimana yahoze arongoye umugambwe CNDD FDD muri komine ya Kanyosha ya Bujumbura Rirari kuri wa gatatu. Pereiro amenyesha ko vyoba bibabaje mu gihe Uburundi bwosubira inyuma kandi bwariko buratera intambwe kuva inyuma yaho ingwano ihagarikiwe mu mwaka w'2005.
Njoti mwese mukunda radije bya Amerika ibiganiro vyo kuri isaha twari twabateguriye bigarukiye ngaha. Mwakoze kudutega amatwi mukanya ibiganiro vyacu birabandanya nimutangwe.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Dukomeze noneho tubagezaho cya kiganiro muri Isanga. Mukanya nabwiraga ko tuganira ku ngaruka z'ibibera mu Burundi ku buzima bwo mu mutwe bw'abantu babibona cyane cyane abana aho ibyo bintu bibera. Twatumiye rero impuguke mukanya turabaha ijambo mubaze ibibazo cyangwa se mutangiye n'ibitekerezo byanyu, mbese mutubwire n'ibyo mwibonera iwanyu aho mutuye. Ubwo rero nagira ngo mpe ijambo abatumire bacu ku murongo wa telefone, nagira ngo mpumwanya nije imbere Jean Bosco abanze abibwire ababwire naho ari kugira ngo mumenye nyine abantu muganira abari bo. Jean Bosco uranyumva?
Ndabumva.
Eh, muraho neza? Nuko nuko ikaze kuri Radio Ijwi ry'Amerika. Mbashimiye ko bamufasha uyu mwanya kugira ngo tuganire, mugerageze kudusobanurira mwebwe nk'impuguke ibyerekeye ubuzima bwo mu mutwe, ingaruka bibera mu Burundi birimo kugira. Mwabanza se mukibwira batwumva?
Yego, nkuko mwabivuze nitwa Jean Bosco nije imbere, nkaba ndi umuhinga mu byerekeye imyifato n'imibano, nkaba kandi ndongoye ishyirahamwe ry'abanonotse b'imyifato n'imibano ryitwa APBS. Nkaba ndi mu ntara ya Bujumbura, iyo bita Bujumbura Rirare, ahanini isa nk'ihanamiye igisagara cya Bujumbura kimaze igihe kiriko kiraberamo katame kiberamo imyiyerekano, naho kikaba kiri kimaze k'igihe kirimo uruhagarara.
Ubwo muri hafi ya Bujumbura Rirare nako ya Bujumbura, mu mujyi wa Bujumbura, muraza kutubwira nyine ibyo mwabonye n'ingaruka mubona byagize. Ku murongo wa telefone turi kumwe nanone na Claveri Nzeyimana. Muranyumva?
Yego, turabumva.
Namwe nagira ngo mbaho umwanya mubanze mwibwira batwumva.
Yego, murakoze cyane. Jewe nitwa Ngezimana Pierre Claver, naje nkaba ndi umwe mu bahinga banonose iby'imyifato y'abantu n'imibano. Hanyuma nkaba nsanzwe nkora mu bitaro by'abarwayi bo mu mutwe batazira kwa Rujanti, nkaba ndongoye igisata cy'abanonosoye iby'imyifato y'abantu basanzwe bakorera mu gisata cy'indwara zo mu mutwe ngaha mu bitaro by'abarwayi kwa Rujanti i Bujumbura.
Ndabashimiye cyane namwe nkaba mbahaye ikaze kuri Radio Ijwi rya Amerika. Hari abandi nabo bari bifuje kudufatanya muri iki kiganiro kugira ngo baduhe ibitekerezo byabo, nabo nabahinga muri urwo rwego rw'inyifato n'imibano y'abantu. Nagira ngo mbisegureho niba telefoni zitabashije gucamo, ibyo ari byo byose dufite umwanya kugira ngo tuganire namwe muduhe ibisobanuro bihagije. Nagira ngo mu gutangira mutubwire zimwe mu ngaruka ziboneka ku bibera mu Burundi nko muri kino gihe, cyane cyane ku byerekeranye n'uburwayi bwo mu mutwe. Nkamwe reka mbahereho Pierre Claver Njezimana, mumbabarire. Ubwo mutubwire rero zimwe mu ngaruka nyine mubona kuri ibi bibera mu Burundi ku buzima bwo mu mutwe.
Murakoze cyane. Yego, mwisanze murazi yuko umuntu agizwe n'ibice byinshi, hanyuma ingaruka z'ibintu bikubira muri kino gihugu cyacu ku buzima bw'umuntu mu mutwe ni nyinshi cyane. Turabona ko hariho abantu bagwaye indwara zitandukanye bivuye ku byo bita trouble panique, aribwo bwoba ndengarugero. Ugasanga mbere mu buzima bwa minsi yose bamwe bagishobora kuva mu nzu, abandi bakagomba babona yuko hariho amajwi ababwira yuko hariho abantu bagomba kubagira nabi, bagomba kubica, abandi bakagobona hariho abantu menga bari kubarabakurikirana bagomba kubagirira nabi. Ni ukuvuga ngo ubwo bwoba bwinshi buratuma umuntu ahinduka mu maraso, akazamo ibintu by'amanovuga, sinzi ingene nabivuga mu Kirundi, ariko hari amahomone nabivuga acaba menshi mu maraso, agatuma noneho umuntu ahinduka mu mibereho yiwe ya minsi yose. Ugasanga ibintu yahora akunda gukora ntakibikunda, byateza imbere igihugu. Ugasanga mbere asigaye yarahindutse mu mibereho ya minsi yose, yabona abantu akabahunga. Urumva muri icyo gihe ubuzima bwo mu mutwe urumva ko bwamaze kononekara bivuye ku ngorane z'ubwoba bwishi ndengarugero ruvuye ku ngorane ziri muri kino gihugu cyacu.
Hari n'uwigeze kutwandikira muri ino minsi mu bakurikira Radio Ijwi rya Amerika, batwandikiye kuri Facebook avuga ati yagushije nko muryo muvuze namwe, avuga ati ubwoba bwinshi buzica abantu kurusha intambara. Iyo murebye se ubwo mubona abantu bariyongereye bafite ibyo bibazo, mukurikije uko ibihe byifasha ubu ngubu, mubona bariyongereye mwakira abantu benshi aho ngaho kwa Argentina kurusha mbere?
Ego me jewe kuyinyerekeye ndamaze kubona yuko ariho abantu benshi batangwe ingeso cyane cyane yo kunywa ibiyayira mutwe kugira ngo bashobore kurwanya ubwoba bwabo, bace biyongera ku byinshi kubera kenshi na kenshi uhura hari umwiheburo mwinshi, bamwe bakavuga ati sindara sinzyuka, bikazana ingorane nyinshi. Maze rero iyo ndwara iteza kwiyongera naho itabyibonekeza muri kano kanya ubu nyine tubibona, ni ukuvuga ngo mu minsi iri imbere muri kazoza twe tubibona, turabona yuko hari ingaruka mbi nyinshi zizoza muri kino gihugu cyacu, ibyo nta nkeka.
Reka noneho duhe n'umwanya na nije imbere Jean Bosco, namwe mutubwire ingaruka mubona muri kino gihe ku byerekeranye n'ubuzima bwo mu mutwe kubera ibibazo birimo kubera mu Burundi.
Ego ugambere ho ingaruka tubona bihari n'ubwoba burenze cyane kubera ibintu nsanga barabonye muri ibi mubona byatanguye, kandi ko abana bamwe babuze ababyeyi muri iki kigero cy'imyerekano no mu bindi byakurikiye, barabura inshuti ndetse no muri bo bamwe barakomereka abandi babimbuga kubera icyo gihe hacaguma humvikana amasasu n'ibindi, bica bituma abana bamana ubwoba burenze. Ibyo rero birafise n'izindi ngaruka cyane cyane twoshyira nko mu migwi ibiri. Ingaruka za mbere ziri ku nyisato, izindi twoshyira mu buzima bwo mu mutwe. Ubwa mbere rero nko bujyanye n'imyifato kubera uko kuntu bama mu ruhagarara, baragira ingorane ntuntu z'amutima ituma batabona iyo bariko barajya. Bacha batangura rero kujya bamwe bakihebura abandi bakihereza ibiyayira mutwe. Hari rero n'abandi bana batandukanye n'ababyeyi, abana batandukanye n'ababyeyi muradi hariho nk'abana muradi ko hari abari barahunze, bamwe bahungira mu Rwanda abandi bahungira mu gihugu hagati mu ntara zo hagati. Abana benshi rero usanga babashize iyo bagiye, ariko kubera ababyeyi usanga bafite ubuzi ibitumbura bagasubirayo, abana ugasanga barukwa bonyine. Muri icyo gihe rero baramana intuntu, ukabona intuntu ishingiye nko kubona ababyeyi babo. Rero ibintu byagiye biraba byarateye ihahamuka akabonge gutinda, kuko baguma babona abantu bapfa ugasanga umuntu aratinze ibyo navuga sankuba, ugasanga barigunze, urumva n'ibindi benshi.
Ni ibibazo bikomeye. Duha umwanya noneho umwe mu bakurikiye iki kiganiro, Audace ku murongo wa telefone, uratwumva? Audace uratwumva?
Ndabumva.
Ikaze kuri Radio Ijwi rya Amerika, ufite igitekerezo cyangwa ikibazo wifuza kubaza impuguke zacu mu byerekeye inyifato n'imibano?
Njewe ku kibazo mubaza aho mpuguke muri kumwe, kubera ko njewe nari specialize mu bintu by'imibano canke nari specialize mu bintu by'ubuzima bw'abanyagihugu.
Babaze ufite umwanya.
Babona kurisha izo biyahe kugira ngo ibibazo nk'ibyo bishobore kutaboneka muri iki gihugu.
Urashaka kubaza hakorwa iki? Subiramo neza ikibazo cyawe.
Babona hoko gukugira ngo ibyo bibazo biteye Burundi bigatuma bizingira abantu n'abana bakagwara mu mutwe nk'uko mwabivuze mwumvimbe mwabikurikiranye. Babona ikibazo ni sorisi yahe botanga kugira ngo igihugu kibandanye gitera imbere cyangwa ibyo bintu bihere mu gihugu.
Reka tubahe umwanya bagusubize noneho. Reka duhere Claveri Njejimana, mwamusubiza?
mubisanzwe kugira ngo igihugu gitere imbere hakenewe ibintu byinshi. Ibintu byinshi navuga nti harakenewe ubwa mbere umutekano mu gihugu, hanyuma hagakenerwa n'abantu bakomeye bafise ubuzima bumeze neza, hanyuma bashobora kuja hamwe kugira ngo bateze imbere igihugu. Ariko mu bisanzwe nk'uko twariko turabivuga, iyo hamaze kuba ubuzima bwo mu mutwe butameze neza, ni ukuvuga ngo nta terambere rishobora kuboneka. Turavuga ngo icyokorwa rero gikenewe ni uko mu bisanzwe icyo kintu cyose gituma abantu batandukana mu byiyumviro, bigatuma haza ingwano, nubwo nti hogerageza kuboneka inzira inyishu y'ibibazo biri ngaha muri iki gihugu cyacu, kugira ngo abantu basubize hamwe, hanyuma bumvikane, maze abantu bakomere, bagira amagara meza. Kuba amagara meza atanguriye mu mutwe, abamaze kugira amagara meza ni ukuvuga ngo igihugu gitekanye, abantu bagira imigambi y'iterambere, igihugu rero kikavaho gitera imbere. Urumva majambo make nibaza yuko ari ibyo.
Reka noneho nije imbere Jean Bosco akunganire nawe agira icyo yongera ku byo mumaze kuvuga.
Ngerageje kunganira uwo mugenzi wanjye. Ngira ngo murabizi yuko hari Uburundi bwigeze kuba buri mu bihe by'amahoro butekanye. Icyo gihe nta bantu barwaye mu mutwe benshi bakunda kuboneka, bagiye kujya baragwira igihe Uburundi bwinjiye mu bihe by'intambara, abantu bicwa akaguma haba intambara, abantu bahunga bari mu mutekano muke. Ni ukuvuga rero icyokorwa, abantu bose bifuza ineza y'igihugu, iterambere ry'igihugu, ni uko kwishyiramo gutsimbataza amahoro n'umutekano, kuko amahoro n'umutekano niyo nkingi ya byose. Kuko murazi yuko n'aba kera Abarundi barayamaze ngo ari amahoro umuhoro uramwa, hari amahoro uwumbatiye ikigega cy'amahoro ntananirwa n'icy'amahonda. Hanyuma amahoro amaze kuboneka n'umutekano ukaboneka, ikindi mbosho cyokorwa ni uko hoba kubahiriza ubuzima bukubahwa, kuko turabye ubunye umenga ubuzima nta gaciro bufise. Twasanga tusubiye inyuma mu ndero igihe Uburundi bwaba butekanye, kera ababyeyi bararebesha abana mu kubaha ubuzima, byaraboneka mu migani bavuga bati ntukice umuserebanyi, nyoko yocika amabere, ntiwice igikere, uba wishe isokuru. Bahera ku tuntu duto duto rero kugira ngo bubahe ubuzima bwacu, babone kubahiriza ubuzima bwa kiremwamuntu. Ubu rero abantu baricwa, bakicwa ku mugaragaro, abana barorera, ugasanga ubuzima ntibucyubahirizwe. Uba rero kubaha ubuzima gutyo abana bakabona akarorero keza.
Kuri telefone turi kumwe n'undi munywanyi w'Ijwi rya Amerika nawe wifuza kugira icyo avuga. Pascal Nsabimana, uranyumva? Pascal Nsabimana, uranyumva neza? Nagira ngo nawe nguhe ijambo nk'uko warisabye, ugire icyo uvuga muri kiganiro.
Jewe icyo nagira nterere ku bijyanye na kino kiganiro, nagira amenyeshe ko Abarundi cyangwa se ababyeyi bose bariko barakora bino bintu bivanye n'ingene ubwicanyi bwamaze gufata ikibanza nyambere mu mico kama y'Abarundi, baramaze kwishyiramo ko umenga ubwicanyi ni nk'umugenzo wo kwinjiza amafaranga. Ariko tugiye kubiraba, ntabwo bino bikorwa biri kubirakorwa hanini n'abana, dusanga biri kubirakorwa n'ababyeyi bakuze. Icyo noterera rero no kumenyesha ko abo babyeyi ibyo bagira byose bamenye neza ko abana babo babakurikiranira hagufi kandi bakababona. Impera n'imperuka nabo bizogaruka ibe ingorane ku mibereho y'ubuzima bwabo. Ikindi nacyo, iyo umwana abuze umubyeyi wabo wiwe akiri mu myaka mito cyane, nk'akarorero nko mu myaka iri munsi y'itandatu umunani gutyo, uwo mwana ibyo bintu bizomugumamo kugeza igihe kirekire cyane, kandi izoba indwara inatume adashobora kugira icyo yimariye mu kubaho kwiwe. Nukuraba rero nk'Abarundi tugaruke ku buzima bwa kera, igihe twari tubayeho turi mu buzima, tukaba dufise icyumviro cyo kubona ko ubuzima bw'umuntu bufise agaciro. Ibyo bizotuma noneho Uburundi byose bigakubaho mu gihugu cyiza cy'amatano bukiyo neyari nterano yanjye. Murakoze.
Urakoze cyane kuri iki gitekerezo cyawe uduhaye. Abatumire bacu bagarutse ku gaciro k'ubuzima bw'umuntu. Nawe Pascal uti abana ibyo babona bizabagumamo. Impuguke zacu nagira ngo nzigarukeho gatoya. Nkamwe Njejimana Claver muri impuguke muri ibyo bintu byerekeranye n'ubuzima bwo mu mutwe, umwana ubonye ibintu bimubere ruhanda akabona ubwo bwicanye nkuko turimo kubivuga, akabona ibikorwa bindi kabura bamurira ikintu kimubaho mbere imbere mu buzima bwe bw'imbere ni nk'iki uko mubibona? Hari abavuga bati umwana wakuriye mu ntambara nawe ahora abona ko imbunda cyangwa se ibindi birwanisho ari cyo gikinisha ashobora gukoresha. Nkamwe mubibona mute nk'impuguke mu byerekeranye n'imibano y'abantu?
Murakoze cyane. Mu bisanzwe umwana hariho abahinga banditse ingene umwana misanzwe akura akaronka ubuntu, l'acquisition de la personnalité mu Gifaransa. Ubuntu rero mu bisanzwe mu Kirundi bahora baca umugani bati indero iva hasi. Ni ukuvuga ngo umuhinga yitwa Fred yaranditse yuko umwana kuva ku myaka ibiri itatu ine gusa ku myaka ndwi abona ibintu byinshi, ubwonko bwiwe buba butarononekara. Ni ukuvuga ko bwakira ibintu byose. Ni ukuvuga ngo umwana akuze yakira ubwicanyi gusa. Ni ukuvuga ko ubwo bwicanyi buzofata ikibanza kinini mu bwonko bwiwe, hanyuma uko azokura niko ibyo bintu by'ubukozi bw'ikibi mu bisanzwe bizoca bidugumamwo, hama maze ugasanga amaze kuba umuntu w'umuyabaga nta gaciro agiheza ubuzima ikiremwa muntu. Ni ukuvuga ngo kwica nibyo yakuriyemwo, kunywa ibiyayiramutwe nibyo yakuriyemwo, naho uraragira ibintu bimeze gute kugira ngo umuhindure uyo muntu bizogorana. Ni ukuvuga ngo rero ibyo abantu babona muri kino gihe birateye ubwoba cyane, na cyane cyane nk'iyo umuntu arashwe akaraswa aryamye mu nzu abana bari ngaho. Ni ukuvuga ngo bazokurana umutima w'ubukoko. Ni ukuvuga ngo ikiremwa cy'umuntu nta gaciro bashobora kugihereza kubera ahora bati na bakuru bacu niko batureze, nibyo bakora, nibyo babayemo. Ni ukuvuga ngo rero uwo mwana adoshigihe shika igihe adashobora gusubira gusomera n'umuntu n'umwe, uhereye kuri ku bavyeyi uwo akibafise, uhereye ku bavukanyi uwo akibafise. Ni ukuvuga ngo acakura atarupfasoni narukeya afise, hanyuma akazogira ibintu nyene by'umuntu atagira urupfasoni, harimo no kwaka ubuzima mugenzi we kuko nibyo baba yarakuriyemo. Urumva rero ni ibintu bihambaye cyane nk'uko uwo mutumire yaraje kubivuga. Ni ukuvuga ngo twateza kuraba tuti mbega ibyo tubwira abana bacu n'ibihe, ni amajambo y'ukuri arera, amajambo y'urupfasoni, amajambo azotuma abana bacu bakura bakiteza imbere bagateza imbere n'igihugu. Icyo nicyo kibazo cyeze ise mutima wanjye. Niba nubwira abantu bose ariko baratwumviriza yuko ibyo dukora bisanzwe byategerezwa kuba ibikorwa byiza bituma turera abana bacu neza, bakazuba abantu bakomeye bazoteza imbere igihugu.
Ababyeyi bakaba intangarugero, abantu bakuru bakayobora abana, bakayobora urubyiruko mu nzira nziza. Ngaruke gato kuri Nijimbere Jean Bosco. Nkamwe muri asosiyasiyo y'abapsikologe y'abantu bize b'impuguke mu by'inyifato n'imibano, murumva hakorwa iki nko muri urwo rwego kugira ngo mufashe cyane cyane urubyiruko rutazavamo abantu b'ibikoko mu bihe biri imbere kubera ko barimo kubona ibintu bibi?
Murazi ko bakera bayamaze ngo igiti kigororwa kikiri gito, hama murazi yuko umwana hanini imbere nyamukuru ayitangurira mu muryango. Rero nuko ubwa mbere wo mu muryango yategerezwa kuhakura akaruru keza, wategereza kuba ari umuryango utekanye, umuryango urimo urukundo, urimo umubano mwiza. Ikintu nacyo imbere ashobora no kuyikura mu kibano, no mu kibano kikaba ikibano cyiza, ikibano hari umubano mwiza. Turazi yuko kandi yongera akajya ku ishuri. Mu rero nk'ibi biragoye kuko umwana niyo agiye ku ishuri ntatekana ngo yige, cyangwa intaronge na bamwe nyaho gukina kuko usanga guma yugaranye akabigenga afite rero icyo ko gubunye nuko gambe yo ngakateka ku mwana barambarira ko kubahirizwa akateka ku mwana akakubahirizwa ama bakakurikiranwa cyane mu mashuri kubera abana bashobora kugira ibibazo muri iki gihe bariko bariga kuba umugambi wo gukurikirana abana ku ishuri kugira ngo bashobore kubakinga indwara zo guhamuka kandi bagume babaremesha bakaba abantu baguma babakinisha ibikino bikagwira kugira ngo bagerageze kujya baribagira ibintu bajya barabona ahantu hari hamwe ikindi nacyo akamuno gatera abacanze bajejwe kino gihugu bakaba bajejwe abanyepolitike abarongoye kino gihugu nabo bose bifuza gufasha igihugu nuko bamenya yuko nabone bana babivuga imiti yose ko Burundi abana ari Burundi bwejo Burundi bwejo rero Burundi butoba icyo twabugize nuko bose bokwishyira mu meza y'abana hanyuma neza ikaba yohagarara ahanini ku mahoro bakishyiramo amahoro bakishyiramo umutekano ibyo byose bategekanya bakabikora mu ntumbero yo kwiyumvira akadoda keza k'igihugu
urakoze nawe twibutse abatwumva cyangwa se abagifungura amaradiyo yabo ko iyi ari radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi mu kiganiro muri isanga aho tuganira ku ngaruka zibera mu Burundi ku buzima bwo mu mutwe bw'abantu babona ibyo bihabera nyine cyane cyane abana. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Celestin Duwayo wifuza kugira icyo avuga nawe. Celestin uranyumva?
Ndabumva.
Umwanya n'uwawe.
Uravye ibi bintu natwe tubona biriko biraba mu Burundi yadutera ubwoba cyane ama tukaraba abantu babigira ugasanga umenga na Barundi nyene hagati yacu ariko rero ugacubona kandi birimo icuka ntushobora kubona neza abantu bariko barabigira bari bugwaruka kenshi ukabona ari twebwe duhendwa nica mu bintu tudashoboye n'ibindi byinshi.
Alo,
yaro,
warangije gutanga igitekerezo cyawe se?
Igitekerezo cyanjye y'ukuntu mbona ibintu biriko biragenda ni uko Abarundi boja hamwe bakongera bakicara bakaraba ikintu coba gituma ibintu byose biriko biraba bakagitorera umuti. Hari icyo gitekerezo cyanjye nari mfise.
Oya, urakoze cyane kuri icyo gitekerezo cyawe. Reka duhe n'umwanya na Beni Bashugi nawe ku murongo wa telefone, uratwumva?
Nabumva cyane.
Ngo uhaye ijambo nawe ugire igitekerezo utanga cyangwa se ikibazo.
Murakoze cyane. Ni ukuvuga ku bijyanye n'ibi bintu biriko biba mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Icyo mbona kandi maze ku zanu wamaze kubona bimwe bimwe byose bitera bibya ni ukuvuga ubu icyo mbona kigezweho nasanze umuntu umwe wese ari kuyikwegera ko ku ngaruka nazo mbi bishikira urwaruka sino urwaruka gusa mugo urwaruka nago biba bishitse ku urwaruka birarenga bikaba binini cyane gusumbya ku muntu akuze. Ubu ku rugero turiko ubu nk'umwana yumvise n'igiko na igikombe kigabanywesha amazi kiguye hasi arakanguka ari hanze yiruka mu ntumbero yumvise inkoho. Kubera iki aguma yumva inkoho umwanya wose zivuga ntizigira isaha tukuvuga ngo ni mu ijoro cyangwa ni ku murango inkoho ziravuga bityo umwana iyo akuze ameze uko arahahamuka. Kandi si kubana gusa no ku muntu akuze amaze kubura ibyo bintu biruko arahahamuka mugabo haragera n'igihe usanga nko ku bantu bakuze usanga ukamenga ni ikintu nyine bamenyereye kandi ni ikintu cyica ariko ugasanga kiravuga ntacyo kiri kukubwira kubera iki umutima wawe waramaze kumera nabi. Ama nk'ikibazo nabo bamaze abatumire ni izihe ingingo cyangwa ni uwuhe mugambi bafite kugira ngo ibyo byose bizoshyikira ubwo rwaruka kuko benshi ndazi abahamuka bo bazohamuka kuko ibintu namwe uko mubyumva byoroshye bafise yuhe mugambi ku bantu bazaba bashikiwe n'izo ngorane.
Reka urakoze nawe ikibazo cyawe. Reka tugihe abatumire bacu. Nije imbere Jean Bosco wumvise ikibazo wabajije, niki muteganya niki cyakorwa kugira ngo nyine ibizaba ku bantu nyuma yahangaha bizabonerwa umuti
mugabo sinzi iko nasha kugaruka ngarira kuri cyacu bazo nari mwambaje bwa mbere ico nokongera kwa
mushye nta kibazo nta kibazo mu cyongereho
navuze ko ayinuzenya ico shobora gukogwa kugira ngo abo bana ntizungorane n'izikumekiwe n'izikumekiwe nika ugambire ho nuko twombye kuri bijya nuko ho bakubahana akaba kuha kubahana abantu bakubahana kandi bakubahiriza agace kakazi na muntu ndetse nabo bagaha kandi agaciro ubuzima uko ubuzima nikati yahabwa ama ngerageje rero kwishyura kuri icyo ati imigambi dufise kugira ngo abana badoshikirwa n'ibyo bibazo n'igihe ugambire hoho icyo twokora nuko tugiye kugwiza twe ahanini twobanza gushyira imbere gushinga gushyira imbere gukinga kugira ngo dutere akamo abo bose bigwa n'ibibazo bya kino gihugu bashyira imbere gutorera inyishu ibibazo bihari bidaciye mu bukene bashyira imbere ibiganiro bayage kugira ngo batorere inyishu ingorane Burundi bufise n'abaza ariko barereka akarero keza urwaruka n'ibibondo bose bitaneho hama ikintu nacyo cyo dutegekanya nuko ziko turategekanya twebwe kugira guca dushyiraho imigambi yihuta mu mashuri yo gukurikirana abana bose bafise ingorane zo mu mutwe nk'ihamuka n'izindi kugira ngo bashobore kubandanya biga neza batekanye ubu n'umugambi wihutirwa tubona muri bino bihe umuntu yo kwitaho kuko nibwo biruko ubuzima mu gihugu burabandanya uko buri hose hama ikintu nacyo tubona dutegekanya gukora tubwe dusanzwe dufise ikigo gifasha abana bafise izo ngorane nuko twotera akamo ababyeyi babonye bagize imyifato batahorana nko kurara bararota cyane babona abana bigunze cyangwa bava muhira bahagendeye batazi babonye bagize imyifato batahora babona bagaheza bakabazana mu kigo cyacu tugaheza tukabakurikirana
urakoze cyane Claveri Njejimana hari icyo mwakongeraho mu kunganira Jean Bosco
ego murakoze cyane mu bisanzwe jewe nuko narabyivuga ngitangura sanze gukora mu bitaro bivura indwara zo mu mutwe hama icyambe novuga ni twebwe turafise umugambi w'ubuca mu mashure agenda akunda kugenda mu mashure atari make ngai Bujumbura nsigurira abana bakiri bato imyifato ibereye bateza gukura bafise cyane cyane muri bino bihe bigoye usanga abana batakironka agatiro kubera ingorane bacamo ababwira imyifato ibereye bateza gukora hanyuma nkababwira ingaruka mbi bishobora kubafata igihe babandanije bafata ibiyayura mutwe kuko twabonye yuko mu bihe nk'ibi abana baca bahinduka bagafata ibyayura mutwe cyane hanyuma tugerageza rero gukinga twibaza tuti ijambo tubahaye rirasiga ikintu kinini mu buzima bwabo kugira ngo bahinduke maze bahindure ibyiyumviro byotuma bakura ari abana b'ibirara ubu n'umugambi twatangiye kandi twanaye dukora hanyuma noneho hariho mu bitaro iwacu ni igisata giheruka kujyaho na nta minsi yaciye cyo kwakira abana gusa bafite ibibazo byo mu mutwe icyo kigo busanzwe kirahari nibaza nko mu minsi mikeyi kizotanga gukorwa gutangira ibikorwa byacu nkavuga nti abo bana bazaba bafite ibyo bibazo tugomba ko badashobora kujya hajya hamwe n'abandi barwaye izo ndwara zo mu mutwe bakuze tukagomba kubashyira kwa bonyine kugira ngo tubakurikirane ari bo bonyine kubera ibibazo bafise bitandukanye hama turizera yuko ni wa mugambi nyine wo gufasha abo bana bagiye kugira ibibazo bijyanye n'ibihe by'intambara turimo
icyo gisata mumaze gushyiraho muvuze ko kitamaze igihe kirekire mwagishyizeho kubera ko murimo kwakira abantu abana benshi cyangwa hari izindi mpamvu zabiteye
urumva impamvu zabiteye bwa mbere urumva nuko twabona yuko hariho abana bazafite ibibazo byo mu mutwe mugabo ari abana batoyi turashobora gushyira hamwe n'abandi bantu bakuze kubera urabona uwo mwana hari ibintu byinshi bisanzwe atateza kubona atarashya atarakura twara tuti jo byiza tubashyize ukwabonye ne kuko baba bafite ukuntu babona ibintu bidasa n'abantu bakuze mugabo rero twashye tubara yuko